urwego MICT rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira Felicien Kabuga Ilahi mu Buholandi aho kujyanwa yarusha muri Tanzania mu gihe urubanza rwe ruzaba rugikomeza. Umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien akurikiranywe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Umucamanza w'urwego MICT rwasubiriye sentare mpuzamakungu ziri mu TPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Felicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri Ilahe mu Buholande aho kujanwa yarusha muri Tanzania nk'uko umutayi wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Felicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye sentare iri Paris mu Bufaransa aheruka gufatirwa honyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe. Yafashwe amaze imyaka irenga 25 arondegwa. Ingingo yo kumurungika Ilahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite igikopi ivuga ko Kabuga byemejwe kw'amagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania byo bangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushika ubu itariki azirungikirwa ko Ilahe hamwe n'urubanza rwiwe ruzotangurira ko ntiziramenyekana. Gusa umucamanza afise ubwo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu vyerekeye dosiye y'urubanza rwa Felicien Kabuga. Umujyango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse honyabwoko ryakorewe abatutsi Felicien Kabuga kekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aisha Ke Naftari umunyabanga nshingwabikorwa wa ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo. Yongera ko kwico baciza kuri ibuka ariko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri icyo gihugu cy'u Burundi kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maitre Emmanuel Artit umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara sentare ya Woni iri arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu Burundi. Yasiguye ko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza cy'umugera wa corona bikaba byobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atashobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. Bavuga kandi ko ingingo yo kumureka kaburanira mu bihugu bya Buraya iyo nafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Icyo bikoze sentare iri yarusha yari imaze gutangura imyiteguro kugira ngo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Iyo sentare iheruka gushyiraho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimwo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Yarusha muri Tanzania asanzwe hariyo n'abandi bahoze arabashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera cy'u Rwanda bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri yarusha kuko n'ibihugu bya Buraya birimwo imiryango yabo byanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cyabo. Abo bagira ku icumi ubu batunzwe nawo yarusha. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.